Ivyo indundi culture amakuru mu kirundi
mwakoze guhitamwo ibiganiro vyacu ndabaye mwiriwe mwese muteza amatwi bino biganiro kaze rero muri ano makuru kuri uyu mugoroba fatiye kuri ibi bikuru bikuru abarimyi b'umuceri bakorera mu kiyaya ca Randa muri komine Bubanza y'intara ya Bujumbura baraye bahawe iminsi 45 gusa kugira babe barisha amafaranga basabwa nk'intererano mu iterambere rya komine hamwe no mwishira hamwe SRDI kishinze guteza imbere igitegwa c'umuceri mu kiyaya cimbo ya Marakomine iragabisha utazobikora ko ashobora guhanwa gushika aho yakwa itongo sendika yabigisha bakorera muri kaminuza irasaba ko umwizero uherutse gutangwa n'umushikiranganji w'indero ku mugambi wo gukura ubusumbasumbane bw'imishahara ku bakozi ba leta woherekezwa n'ibikorwa gutyo abigisha bakarenganurwa agataho inama nshinga amateka yize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa ryo muri ntwara nte umwaka w'2022 rigenga gutegekaniriza kazoza abakozi batandukanye ubukene bw'uburyo hamwe n'ubumenyi buke ni bimwe mu bituma amwe mu mashirahamwe adaranira ibyicaro vya politiki agira mu guterera mu iterambere ry'igihugu no mu kugwanya imiturire n'imitwaro yateguriye muri ano makuru aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ubunaho mwidonido ryano makuru mugira mushikirizwe na Kristalize Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kerine Bizindavye mwarimejeye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru kw'abarimyi b'umuceri bakorera mu kiyaya ca Randa muri komine Bubanza y'intara ya Bujumbura baraye bahawe iminsi 45 gusa kugira babe barisha amafaranga basabwa nk'intererano mu iterambere rya komine hamwe no mwishirahamwe SRDI gishinze guteza imbere igitegwa c'umuceri mu kiyaya cimbo komine igabisha utazobikora ko ashobora guhanwa gushikaho yakwa itongo ariko abanimyi bafise amakenga ko batazobishobora kubera ingorane zibugarije zanagabanije umwimbu aho twavuga nk'indwara zateye ico gitegwa nibura gifumbire ni nkuru tubaza Alex Nkeshimana akora he bubanza
canke abatariyo basabwa kuri amafaranga angana n'ibihumbi amajana atatu na 45 buri mwaka muri ayo ibihumbi amajana atatu aja muri komine ya Bubanza 45 navyo agacaja muri societe SRDI ije guteza imbere tegwa c'umuceri mu kiyaya cimbo mu nama munyamabanga nshingwabikorwa wa komine ya Bubanza yatunganije ku munsi wa kabiri yaribukije yuko isango rya nyuma ryo kurihira ko ayo mafaranga ari tariki 10 mu kwezi kwa ndamukiza bavuga yuko bahawe iminsi 45 babe bitunganije ivyo bikaba vyarashizwe kono ku munsi wa gatatu na musani wa komine ya Bubanza mu itangazo yaraye asohoye agira ati utazokwitunganya muri ico kiringo azofatirwa ibihano ndetse no kwa kwitongo yatijwe ngo birimwo abarimira muri ico kiyaya baridoga yuko umuceri uri kurategwa n'ingwara nyinshi benshi ngo atamwe mu biteze bamenyesha yuko bishobora kuba bitumwa nuko badahabwa ifumbire baba barisha kugihe ngo bayikoreshe nk'ubu iyo mu kiringo cirima c'impeshi ntiratangwa abandi babita ku bafundi b'indimo batakurikirana mirima yabo imbuto batya nazo ngo kwibako imiti bakoresha mu kuvura iyo mirima igwaye ngo ntibaba bazi neza yuko ari ibereye muri ico kiyaya ca Fermeranda baranegura ingenirima ryaho yatunganijwe neza imiserege itwara amazi ngo nukwibako kandi ngo ntibahiriza ibihe vyirima munyabanga nshigwa bikorwa ko mini yabanza akaba hanura yuko ho burutonde batera imbuto irobanuye kugira ngo ingwara zitere mirima y'umuceri ivugwe kumwe maze umwimbu uyongere mu kiyaya co muri Fermeranda kikaba kirimwo kiko kirakorerwamwo amakoperative ashikije ngene nimwe ayo nayazwi akaba hangana na hegitare amajana ya 65. Alex Nkeshimana Bubanza, Radio Indonesia.
Alex Nkeshimana urakoze. Albert Mbonerane yahoze ari umushikiranganje witukikije aranegura ibikorwa vy'abantu biguma bibangamira inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura zigakurikirwa n'ingorane zitandukanye zishobora no guhitana ubuzima bw'abantu. Uwo muhinga asanzwe no mubahanira gukingira ibidukikije ahera ku ruzi ntangwa ruguma ruvogerwa gushika mu nkengera zago ivyatsi bija birame mu kiyaga Tanganyika n'ibindi gahamagarira abarangura ivyo bikorwa kwikebuka. Reka dukurikire Albert Mbonerane asubirwamo mu kirundi na Jotami Ratuzi.
Turatubwira ntituyumvirize nimba dushaka kubaho neza. Iyo mvuze nti nitwumvirize cisi ibiyagayi bivuga bambwira ngo nta muntu ariko aradusigurira ico bivuga ntavyo twumva ariko muragaba rabikarama rabaho bariko bacukura ikariyeri atamategeko ariko akurikizwa mu isare ikirere kiriko kirahumanywa n'amahinguriro ja mu buyenzi murabe amayarara aruhukira mu ruzi ntahangwa mu ruzi rwanataye inzira bisigura ko turonderayo umusenyi n'ibindi tukabandanya kugonona nk'ubu tubajije uruzi ntahangwa wacahe mu myaka y'ibihumbi bibiri canke y'ibihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu ntawo bakihatora bisigura ko uruzi rwa ntahangwa rukeneye ko turutabara baca bambaza ngo none tuzoca twubakisha iki tudacukuye mu nzuzi yamara turavye mu gitabo c'amategeko agenga amazi mu Burundi biratomoye hariho igihe byemewe gucukura mu nzuzi n'ikindi gihe bitemewe turavye icatsi bita irebe kirabangamiye cyane ibidukikije byo mu kiyaga Tanganyika amafi yategerezwa kubayo acahunga kuko acabura impemu hari kandi abaguma bubaka mu bibanza bijaga nko muri Kabondo West barakura ibidukikije byose bagacira hasi ntibishoboka.
Sendika yabigisha bakora muri kaminuzi irasaba kumwizera uherutse gutangwa n'umushikiranganje w'indero ku mugambi wo gukora ubusumbasomane bw'imishahara ku bakozi ba leta boherekezwa n'ibikorwa gutyo abo bigisha bakarenganurwa. Ibyo sendika inegura ko igihe kimaze kuba kirekire abigisha bemererwa nk'ivyo. Umushikiranganje François Habyarimana aheruka kubemerera ariko ntibije mu ngiro ico iyo sendika yita karenganyo. Umukuru wayo yamaraye aremeza ko umushikiranganje w'indera afise ugushaka ko gutunganirizwa Desire Nisubire ica sano udatahura nuko bidakurikizwa n'inzego zo hejuru. Tumukurikire
mushikiranganje siwe kumbure abafise ijambo rya nyuma wewe biraboneka kumenga arafise agatima kugira ngo kumbure ico kibazo gihagara ariko aheze imyaka irenga itatu batubwira ivyo nyene ngo biriko turindire biriko biragenda neza muri ya politike nshasha y'ukunganya imishahara ariko haraheze imyaka irenga ibiri ico kibazo bavuga ko kiri mu biro vy'umukuru w'igihugu hariyo komisiyo yari yashinzwe n'umushikiranganje wa mbere arasubirwa n'uwundi ariko urabona yuko umengo imvugo ntisa n'ingiro munyuma twaramenye yuko umushikiranganje wa mbere yobe yagice gikora ko muri komisiyo yiwe hanyuma bakagishikiriza biro by'umukuru w'igihugu tukabona yuko asiga amezi atatu gusa kugira ngo umwaka uhere w'amafaranga none kubera iki vyatevye gushika hiyo tubona rero yuko nubwo hari icizere kuvye umushikiranganje yavuze ari ikindi kibazo tutaramenye igituma ivyo bintu iyo bishitse hejuru biteba cyane rero rika turindire nk'uko umushikiranganje aheruka kubivuga ariko hariho akare nganyo mu gusabikanya by'imishahara kibonekeza ntitwumva rero igituma hari ukwiteza utunyoni amajambo yadahera guma avuga ngo tugira tubikore mugabo ntivyigire bija mu ngiro boreka kutugumiza mu rutende ko bishire mu ngiro kuko bavugana cyane yuko amahera hari kandi bisa n'ivyaheze twisigaye ntituragitahura neza nico gituma rero ngaruka nkavuga nti bizohava bituma tuvuga tuti ni vya bindi nyene vya mayivugo.
Tukivuga bijanye n'ivyakazi n'amashinga amateka yize yongera iremeza integoro y'ibwirizwa risubiramo ibwirizwa ryo muri ntwara nte umwaka w'2022 rigenga gutegekaniriza kazoza abakozi batandukanye. Mu ngingo zasubimwo harimwo iya gatandatu yerekeye amafaranga ahabwa abagiye mu karuhuko k'izabukuru. Bamwe mu mashinga amateka berekanye amakenga kwishigwa mu ngiro ryayo na rijya rimaze guhindurwa inshuro zitari nke. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo gutegekaniriza kazoza Gabriel Nizigama yamenyesheje ko nkamwe ryemejwe n'inzego zose zibijejwe rizoca rishigwa mu ngiro. Ni inkuru tubaza Olivier Kwizera.
Ashikiriza imvo n'imvano y'integuro y'ibwirizwa rigenga ivyo gutegekaniriza kazoza abakozi bazoja mu karuhuko k'izabukuru. Umushikiranganje mu vyajeje harimwo gutegekaniriza kazoza yamenyesheje ko iryo bwirizwa rije guhindura zimwe mu ngingo ryo mu itegeko ryo muri ntwara n'umwaka wa 2022. Gabriel Nizigama yerekana nk'ingingo ya gatandatu agace ka mbere yasubiwemo asigura ko amafaranga ahabwa abakozi bagiye mu karuhuko k'izabukuru yongererejwe bafatiye ku mushahara baro imbere yuko baja muri ako karuhuko. Bamwe mu bashinga amateka bashikirije amakenga afatiye kwihindagurika ry'iryo bwirizo aho mbere bagarutse kwishigwa mu ngiro ryayo. Ikindi babajije ni ingene iryo bwirizo rizoshigwa mu ngiro. Umushikiranganje yari umutumire mu nama ashinga amateka yavuze ko atankeka ibikorwa bitegerezwa gutangura mu gihe ryo kwemezwa n'inzego zibijejwe.
Iri bwirizwa mugihe cyo kwemezwa bigashyirwa ku mukono ibikorwa bizoca bitangura na cyane cyane ko hariho amafaranga nkuko nari nabivuze asanzwe yarategekanijwe muri impinyanyuro ibwirizwa ritegekanya amafaranga ya leta ubu akaba ari muri budget y'ubushikiranganji bujejwe akazi abakozi ba leta no gutegerekaniza kazoza abakukuruke iri bwirizwa yategekanya ko azoba itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga ingene bitegekanijwe
Integoro y'ibwiriza rigenga gutegekaniriza kazoza gyemeje mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane nyuma y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 14 ntwara n'umwaka wa 2022 ryasubiyemo zimwe mu ngingo ryo mu itegeko ryo mu mwaka wa 2020 ingingo zasubiyemo ni nk'ingingo ya 6 n'iya 14 na izakuwemo ni ingingo ya 4 n'iya 5 mu ntegoro y'ibwiriza rigenga gutegekaniriza kazoza ku bakozi batandukanye kugira ubuzima bwabo bwisununure
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kitwa makuru yacu arabandanya ibanki inkuru y'igihugu BRB ivuga ko yagabanuye igiciro mfatiro ku mafaranga ku ibanki aho cavuye ku bice 12 kwijana kija ku bice 10 kwijana ivyo vyashikirijwe n'uwirongo yo banki inkuru y'igihugu BRB kuri uyu wa kane mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yo gushira habo na politike ngenga faranga Noma Edouard bigenda ko yavuze kwivyo bizofasha mu igabanuka ry'ibiciro ku isoko nayo mu vy'amabanki abanywanyi bayo bakazoronswa amadeni ku biciro biri hasi wayirongoye iyo banki nkuru amenyesha ko agiye gukorana n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta kugira uwo mugambi uteruje imbere Dieudonné Niyanzigamiye
Kugano Oma Edouard bigenda ko arongoye banki nkuru y'igigwa segura ivyo vyo politike ngenga faranga avuga ko ari giciro c'amafaranga shigwaho kugira habe gabanuka gy'ibiciro
ni kugira ngo tubwire abene gihugu ingene ivyo butunzi b'igihugu bimeze no kuvuga ko ari giciro c'amafaranga umuntu aba yashizeho kugira ngo tubanze turabe yuko amabanki mbere n'abanywanyi bayo batobandanya bajya mu byo kugura ibintu cyane kugira ngo tubanze tugabanure ibyo biciro
amenyesha kandi ko biheza bigatuma amabanki atanga amadeni ku biciro biri hasi kugira ngo abanyagihugu babandanye barangura imigambi yabo y'iterambere ashimishwa ko kubera uwo mugambi hari bimwe mu bidandaza bitangwa kugabanuka ibiciro
kugira ngo tworoshe kugira ngo dusabe amabanki nayo nyine yoroshe atangure gutanga amadeni ku biciro biri hasi gatoyi hanyuma abanyagihugu n'abandi bafise tahe basubiye kutunganya ibikorwa byabo byo bita investissement tubona yuko iduga ry'ibiciro ico bita taux d'inflation najyo nyine bitanguye gukoroka mbere ya soko yirabura bita marché noir murabona ibiko biraba
bigenda ko akabamenyesha ko agiye gukorana n'ubushikiranganje bw'igihugu cya leta kugira ngo umugambi ubandanye utera imbere
tuzobanda yadukorana n'ababijejwe tuzobanda dukorana n'ubushikiranganje bujejwe ubutunzi kugira ngo tube dufise intumbero imwe iyo tuko turakorana rero ibintu biramera neza
Icho giciro c'amafaranga bita taux directeur mu rurimi rw'igifaransa ibanki inkuru y'igihugu ikaba yagikuye ku bice 12 kwijana ikagishira ku bice 10 kwijana
Dieudonné Niyanzigamiye urakoze ibanki inkuru y'igihugu kandi itangaza ko mu gice ca nyuma c'umwaka wa 2025 hagureshejwe inzahabu ibira 200 hamwe n'ayandi mabuye y'agaciro agera ku matoni 956 n'uduce 14 amafaranga yagurishijwe ivyo akaba ariyo azofasha mu iterambere ry'igihugu nko kugura igitoro hamwe n'ifumbire Norma Edouard bigenda ko arongoye iyo banki yemeza kandi ko babandanya gukorana n'ababije jwe kugira haboneke inyesho y'ibindi bikenye mu gihugu tumukurikire
Inzahabu mu gice cya nyuma cy'umwaka wa 2025 batwagurishije ibiro 200 z'inzahabu bikaba byagurishijwe ku miliyoni 27 n'ibihumbi 882 mbere na 98 y'amadolari y'Amanyamerika izo ni inzahabu gusa kandi mabuye atari inzahabu haragurishijwe amatoni 956 n'uduce 14 akaba yarafise agaciro k'imiliyoni 7,353 z'amadolari y'Amanyamerika muri ayo 84 duce 4 kwijana aya mafaranga amaze kwinjira mu gihugu no kuvuga imiliyoni 6,205 mbere n'584 y'amadolari y'Amanyamerika mu byo tushora hanze ntidushora hanze by'ubutare gusa inzahabu turashora hanze n'ubumenyi mu gice cya nyuma cy'umwaka igihugu cyinjije imiliyoni hafi 60 z'amadolari z'abajya bagenda kurondera akazi kera murazi ko abantu bagenda imanamba ku kingero niko bimeze kubindi bikenera amadolari hari umwavu hari ibitoro ivyo tubandanya dukorana nabijejwe kugira ngo turabe kuyo kinyushu zobandanya ziboneka ingufu turazibandanya kandi kwibaza neza bizotuma ibintu bitera bimera neza
amwe mu mashyirahamwe adahana ivyicaro vya politike aracafise intambamye mu gutera mu iterambere ry'igihugu no mu kugwanya imiturire nk'ingorane z'uburyo z'ubushobozi ubumenyi buke mu kugira amatohoza afatiye ku biboneka mu nama yo guhimiriza amashyirahamwe adahana ivyicaro vya politike ku bijanye no kugwanya imiturire hamwe n'intwari ibereye mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu basaba ayo mashyirahamwe kubandanya basaba leta kugira ngo ibibazo itashize imbere navyo nyene ibifate mu minwe n'inkuru tubaza Claire Yakankundiye
kubwo muhinga mu vy'ubutunzi Diomed n'interetse amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike aracafise intambamyi mu guterera mu iterambere ry'igihugu no mu kugwanya ibiturire
nayo nyene ayo mashyirahamwe arafise ingorane z'uburyo na cane cane kugira ashobore gukora vya vyigwa yerekane ingene iki gikorwa canke uyu mugambi tashubuye gushikwa mu ngiro aho twovuga n'ubwo bushobozi bwo kugira amatohoza amashyirahamwe yigenga nka societe civile ubona ko gifite ubumenyi buke byerekeye kugira bagire amankete afatiye kubiboneka yindi ntambamye amashyirahamwe agira kugira ibi bintu byerekeye iterambere bishoboke ni gutinya ubwoba
ariko n'interetse ahakabasaba gutinyuka
ariko iyo wagize icegeranyo ugafatira kuvyavuzwe neza utarengeje urugero ubwoba wa buragabanuka ariko iyo ufashe icegeranyo nka raporo ugasanga ntibashizemo byangombwa uragira ubwoba iyo hageze kubivuga rero amashyirahamwe no kumenya yuko ari ukutsinda na cyane cyane ku bufisa
mu nama yo guhimiriza amashyirahamwe adaranira ivyicaro vya politike kubijanye no kugwanya ibiturire hamwe n'intwari tabereye kugira igihugu gishobore gushika ku iterambere waserukiye urunani rw'amasendika y'abakozi kosibu Fidel niyo nkuru yerekanye ko no mu gisata amagara y'abantu hasigaye harangwamwe ibiturire
bavuga ni igiturire giteye ubwoba gishitse mu magara y'abantu ibarari bari kuye kandi cyarashitse duhere mu mashuri utari kujya akabari wajaye batezwa kuba bacinja bwenge basumba abandi baja mu yindi myuga kubera amagara y'abantu asesekana ibayobore sampamya bushobozi zikazoza riza zitaburavye kuri uko umuganga ategereza kumera biciye muri cya giturire ngaho muragaba nibaza kwivuza ko tarabifite ubumenyi n'ubushobozi
umuyobozi ajejwe intwaro politike n'amategeko mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Dansi Nzojibwami ahamagarira ayo mashyirahamwe kwandikira leta kugira abandanye asaba leta ko ibibazo itashize imbere yobifata mu minwe
rero sosiyete sivile kome mu abapartene tekniki ba leta kome de observateri kene apapolitike leta jya mu gihugu mugire kwanda kugira pendura ibyo kugira ngo ibibazo bigeze leta itashize ko priorite ibishyize zina tanda ni guverinoma
mu vyiyumviro bitangwa n'abatandukanye bari muri iyo nama harimwo gukomeza ibijanye n'igisata c'indero kukironsa amafaranga akwiriye hamwe no gukomeza gushira ku mugaragaro ibikoregwa mu gihugu
Claire Yakankundiye urakoze ari nahantu duciye tugarukiriza ano makuru yo kuri uno mugoroba ku isaha 12:36 ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi nkengurukiye bagenzanje bayegeranije nkengurukiye kandi yakirene bizina vye katuma amajwi bashikira aya makuru makomeye ashikirizwa na Kristalize Harerimana ndabifurije kugira ijoro ryiza mwese murakoze.